bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije inshuti bakunzi muri komutega ijwi amatwi ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Ubushikiranganje bujejwe ubutungane nagomba kugure kubusaba urabe ingene bwofasha abanyagihugu bari mu matati n'amabanki.
Uyu ni Agatongwasa icegera ca mbere c'inamashinga mateka mu gihugu c'u Burundi ashikiriza amakenga afise kwitegeko gisungwa mu kugurishwa icamunara ibintu abantu n'abagwiza tunga baba batanze nk'ingwati mu mabanki. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagataho turigenekerezo rya gatanu y'ukwezi kwa cumi isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umwigisha. Mu Burundi abigisha baho bahanzwe n'ikibazo kimwe ariko kiri mu bindi.
Nanaje ngahaye kuri ministere urambaza yuko byokunda ko bampindurira cyane nkasubiraho nahora umwe hoho ni hafi raporo iyo bashitse.
Nuko rero ikimwe mu bindi bibazo bihanze umwigisha w'umurundi nuko bahindurirwa aho bakoreye iminsi myinshi ugasanga biriko birabajuragiza. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'ivyo mbanze ndababwire muri make ko abagwanyi umunani baba mayima ya kutumba baraye basize ubuzima igihe mu rwiwe ari kutana mu mitwe n'abasirikare ba leta ya Congo FRDC bariko bagerageza kwigarurira karere ka Lubero kari ku birometero 300 mu buraruko bwa Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Lieutenant Julius Chikudi umwe mu bavugizi ba gisirikare muri iyo ntara yavuze ko umusirikare umwe wa leta akomeretse hanasaba kandi abarwanyi baba mayima gushira ibigwanisho hasi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko amakungu atitabiriye bihagije akamu yatewe ko gufasha amazinga ya Karayibe aheruka gushikirwa n'ibihuhusi nyuma y'aho perezida wa Amerika Donald Trump agendeye izinga rya Puerto Rico kwirabira ivyononwe n'igihuhusi. Antonio Guterres na wategekanya kuri uno wa gatandatu kugendera amazinga ya Antigua na Barbuda hamwe n'izinga rya Dominique yasinzikaje n'ibihuhusi harimwo Irma na Maria. ONU yateye akamo amakungu ngo atange imiliyoni za baba 114 z'amadolari yo gufasha abahuye n'ivyo vyago ariko Guterres amenyesha ko amafaranga yatanzwe ari make cane gutyo ngo bikazogorana gufasha abasinzikaje n'ivyo bihuhusi bitandukanye. Na dijuge Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku ruga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahika zigenekerezo rya gatanu k'umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umwigisha. Umunsi ushitse ico gisata cugarijwe n'ingorane zitari nke haba mu gihugu c'u Burundi canke mu gihugu c'u Rwanda. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'abamenyesha makuru bacu batandukanye mu Burundi no mu Rwanda. Ndatangura kuri Claude Ganza Munyamagana ari mu karere ka Rubavu. Claude, mwiriwe. Uwo munsi wahimbajwe ngaho mu gihugu c'u Rwanda uramaja he hama havugiwemwo iki? Ibibazo abarimu bagaragaje n'ivyahe?
Murakoze Diane. Uyu munsi nk'uko mubivuze ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu karere ka Rubavu, ibibazo byagaragajwe n'abarimu ni ibibazo byinshi, ariko cyane cyane ibyo bagaragaje ni ibijyanye n'umushahara mukeya, bavuga ko uri hasi mu byo kutajyanye n'uko ibiciro bihagaze ku isoko. Bagaragaza ibibazo bijyanye n'amabwiriza agenga koperative yabashyiriweho ibafasha kubona inguzanyo yitwa umwarimu sako. Bavuga yuko amabwiriza agenga inguzanyo mu by'ukuri akakaye cyane, ku buryo bidatuma abantu babona inguzanyo yagira ikibamarira. Uvuga ko babaha inguzanyo iri hasi, ku buryo ukeneye inguzanyo y'igihe kirekire cyangwa se yo hejuru ishobora mu by'ukuri kugira ikigufasha mu gutera intambwe bidakunda. Ndetse bakanagaragaza na serivisi bavuga ko ari mbi bahabwa mu gihe bajya guhembwa, n'ibindi bibazo bitandukanye bifuza yuko mu by'ukuri bishobora gushakirwa igisubizo, kugira ngo barebe ko imibereho yarushaho kuzamuka ndetse nabo bakarushaho kunoza akazi kabo.
Claude, nimba bashikirije ivyo bibazo, ubushikiranganji barabaha ico bwabasezeranije ko bugiye gukora canke ku rwego rwa leta, hari ico babwiye ko bagiye gukora kugira ngo ivyo bibazo bikemukwe?
Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yavuze ko ibibazo bagaragaje mu by'ukuri bifite ishingiro, kandi ko bagiye gushaka uburyo babikemura. Basaba avuga yuko bagiye guhita basaba za sako, umwarimu sako, kugira ngo zihindure cyangwa se zivugurure amabwiriza agenga inguzanyo, kugira ngo abarimu bajye babona inguzanyo bifuza ibafasha nyine kwivana mu bukene. Yanavuze yuko hari n'izindi gahunda zihari kandi zizakomeza, nko kubafasha kubona za mudasobwa kugira ngo barusheho kunoza akazi kabo, guhindura n'izo serivisi. Avuga yuko ari ibintu bishoboka kandi ko bagiye kubikoraho mu buryo bwihuse kugira ngo imibereho yabo n'akazi kabo birusheho kunoga.
Urakoze cyane Gose Claude Ganza Munyamagana, uraza kugaruka amakuru yacu hanyuma nkumbura utubwiye n'ico ubwo bushikiranganje nyene busaba abo bigisha, kuko basavye nabo ngira barafite ico basabwe.
Niko bimeze Diane, murakoze.
Kurundi murongo wa kabiri ndi kumwe na Asumta Kabuyi. Asumta, mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Nawe uri kuradutegurira akantu kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigisha.
Yego, nagerageje kujya kureba umwigisha umwe ubimazemo imyaka 40 muri ako kazi kugira ngo tuvugane ambwire aho yavuye ndetse naho ageze. Gusa yambwiye ko mu myaka 40 atangiye akazi ataragera ku mushahara w'100,000, akaba yemeza ko ari ibintu bibabaje cyane ugereranije n'abandi bantu b'abakozi ba leta banganya amashuri nawe ndetse bakora mu rwego nk'urwe.
Asumta, ivyo uko abayeho niko tubisanga mu bandi bigisha benshi ku buryo twovyita ko ariko bimeze canke n'uyo wenyine wagendeye?
Oya, ni yambwiye muri rusange, kuko nagiye aho bakoreye umunsi mukuru, nubwo hari ibyo Munyamagana babwiye byabere ku rwego rw'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru, ariko n'inaha mu mujyi wa Kigali abantu bagiye mu ntara y'Iburengerazuba, mbabarire, mu ntara hano mu mujyi wa Kigali naho abantu bagiye bihuza baturutse n'ahantu batuye. Hanyuma rero harabo nasanze mu gace ka mu mujyi wa Kigali barambwira bati hari ibintu byinshi cyane abarimu tudashobora gukora kandi abantu bakora. Yamaye nk'urugero ati dore nk'ubuto twigisha hano mu mujyi wa Kigali turi i Remera, ni mu mujyi wa Kigali hagati, atariko ntabwo dushobora gufata amafunguro ya saa sita ngo tujye muri resitora, kuko ibiryo bya resitora amafaranga make ni 200,000 ku muntu utangiye akazi hembwa 40,000 agiye muri resitora, kandi udashobora kurya ukwezi gusa ari ibiryo byo muri resitora ngo abone icyo atahana mu rugo. Yambwiye ko rero abarimu kugira ngo babashe kugira icyo bageraho hari ibintu byinshi cyane biyima abandi bakozi bo babasha kubona.
Urakoze cyane gose Asumta Kabuyi, iyo nkuru turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma. Tuve ngaho Kigali mu Rwanda duce dukubitira gatonya i Bujumbura mu Burundi, umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe umwigisha. Iyo nkuru ikurikiranwa n'umumenyeshamakuru wacu Diane Ndonse. Diane, mwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Abigisha mwashoboye kuvugana bavuga ko bahanze ahanini n'ibibazo nyamukuru ivyahe.
Bavuga ko ahanini bahanzwe n'ibibazo bijyanye n'igikorwa cyo kwimugwa giherutse gukorwa, aho bavuga yuko boba batagishijwe n'inama kugira ngo urwego rujejwe icyo gikorwa rushobore gukorera ku ngorane bafise, kugira ngo mu miryango yabo izo ngorane zishobora kubatuma bataja gukorera aho barungitswe ahariho hose.
Ubushikiranganji hari icyo butangaza buriko burakora kugira ngo icyo kibazo cyo kwimurirwa aho bakorera gikemugwe?
Icho ubushikiranganje bumaze kuvuga kugeza hariho urwandiko rwasohotse ku munsi itariki zitatu muri yindwi kuri wa kabiri ruvuga yuko ku munsi wa kane uno munsi nyene ariho abigisha bose bategezwa kuzaba bashitse ku buzi ku mashure barungitswe ko bazoja kwigisha baja kwigisha ko ariko rero nubwo bavuze gucyo oye hari uno musi ku mgatondo nyene kubushikiranganje ku biro by'ubushikiranganje nyene aho twazindutse twasanze abigisha ariho batonze abatari bake bariko barasaba ko bo kuhindurirwa kuri amashuri kuko badashobye kuja kumva zitandukanye
Diane ndonsi yonkuru aza kuyigaruka ko mu buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma ariko wanadutegure nibiko biranugwa nugwa kumbuga ngurukana bumenyi bijanye n'ico kibazo ne kivugwa mu gisata cabigisha reka tumira amatega tuhamaje twigaruka ko wakoze
ego
cha bijya bi biranugwa nugwa kwa rivyo
reka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
reka sivyo
ehe dupingi
utangike
mupinga umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nainda biche kumasonga uno munsi inkuru dutanga ko umuco hijanye n'ikibazo cabigisha kuva mwaka w'ishure utanguye mu ntango z'uku kwezi kw'icenda guheze harabigisha batarashobora gutonda ku kazi imvo ziratandukanye ariko hanini harimwo iyo kwimura abigisha iri yimurwa rikaba ryavuzwe ko vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ari nayo twashimye kugira ico tubivuze ko Diane Ndonse ibujumbura abiducire ku mayange
igikorwa cyo kwimura abigisha cyakozwe hafa amezi atatu Ariko nubwo umwaka w'ishure w'ibihumbi 2017 ushira w'ibihumbi 2018 haheze ukwezi utanguye harabigisha bataratonda ku mashure bimuriweko insiguro batanga n'ukudatandukana n'imiryango ivyo babona ko amafaranga bahembwa adashobora kubatuma baja kuba mu zindi ntara batari kumwe nawo abandi nabo bakavuga ko aho barungitswe badashobora kuhashika kuko ataburyo bwo kwiyunguruza bubayo ariko uko biri kose umushikiranganje w'indero Jean-Pierre Ndirahisha aherutse gusohora urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriweko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi vyongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya ariko ugo rwandiko rusa naho goba rutabonywe nabo gwerekeye aba nabazindukiye kuri uyu wa kane nyene ku biro by'ubushikiranganje bw'indero biri mu gisagara cha Bujumbura gusaba ko bohindurirwa amashure barungitswe ko nubwo benshi batashimye kuvugira kuri mikro hagati yabo bariko bidoga bavuga ukuntu batariko baratahugwa ku bibazo byabo Uyu numwe yahora ku ishure ryo muri komine Bukeye yo mu ntara ya Muramvya yimuriwe ku ishure rya Karorero ryo mu ntara ya Ngozi.
Nari naje ngahaye kuri ministere ubwirambaza yuko byokunda ko bampindurira cyane nkasubira aho nahora umwe hoho ni hafi paraporo iyo bashitse. Si ikibazo cyo kureba abana gusa kuko twari twiyungunganije turafata amakredi mu mabanki turubaka inzu iyo nzu ntiranahera ni chantier si niyo umuntu yavuga ngo yopangisha numva ari n'ikibazo cy'uburyo nacyo kirakomeye cyane kuko sinumva ingene umuryango ugiye kubaho. Kenga banitse kwazo kumva kamukanje bakampindurira.
Hari n'undi mugwi wabigisha wowo utaramenya aho uzokorera abahora ku mashuri ya Karorero ariko bakuweho n'ingingo yo gusubira gukoresha ikibazo abo muri bene ayo mashure kugeza ubu bobo bavuga ko batazi ingingo bariko barafatirwa kandi batazi naho bobariza uyu numwe muri bo
twende turatangura kazi kumva zitatuvuye ko hari kategori y'abarimo bari babaye redeployer nkuko bari babi panze ubwa mbere twebwire ni twari twagiye muri iyo kategori kuko twari twabaye afite turaronka amasaha barabona ko dukwije kotero diploma urumva yuko ivyo bitaturaba ubu rero haje ivyo vya excellence tukabona umwanya tumaze tutararonka ahandi hantu tuja na cane cane ko abanyeshuri twari ko kuko abandi banyeshuri batari basanzwe muri iyo kategori baramaze kubajana mu bindi bibanza urumva abarimu nitwe dusigaye tutagira ahantu turi ico nico kidutera amakenga ubundi turarindiriye ko tubaza yuko ikibazo cyacu mushikiranganje arakizi ntangorane ariko naciye ukwezi utari ku kazi wamenyere gukora
aha tukibutsa ko uyu munsi ari umunsi wahariwe umwigisha ku isi ariko rero nkuko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe nabandi bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'irimugwa ry'abigisha duhere kuri uyu avuga ati itegeko sugufina nibagende mbuga ntakimota uyu nawe akavuga ati kure wanka kuharima ukahasumira dusome n'uyu avuga ati mu byukuri umwigisha nta gaciro akigira kuko nk'umuntu azi umushahara wabo kuja kubamwo ukwiwe akawufashisha umuryango abasize muhira canke akawukuramwa yo kuyunguruza n'ukuri niko rushatse utagomvye ureke ikibabaje gusumba nuko abariko babafatira ingingo zibavuna baba babaciye imbere bamara kubagira abantu bati mwigisha aho mushira hose azoja kandi aho yari yahasizwe n'uwamuhaya akazi birababaje cyane hari n'uyu avuga ati leta yari kwiye kugwiza amashure iziko izokenera abayigishamo abifise nabo ikabakoresha ibababaye kuko nabo iri kirashibagurira kure umusaruro ntihagire uwo izobibaza kuko umuntu adatekanye mu mutwe n'akazi ntagakora neza abayobozi bobo bitegure kwama bahinduriwe kuko amashure yabo adakwije ya 30% mu kibazo cha fundamental uyu nawe avuga ati ivyo kwimura bigisha nakajegeza ntivyumvikana ingene bashobora kwimura umwigisha atavyisabiye bukeye bakahazana uwundi mbega uko ibintu byubatswe dusome n'uyu avuga ati nimwivugire ko mwakaguye ko hari uwo naho bokamuhahe yogakora tugarukirize kuri uyu asa n'umwunganira ati nibaha abandi ubuzi bwo kwigisha none ko barindiriye ari benshi mu gisagara cha Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Juga Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi tegeko gisungwa mu kugurishwa icamunara ibintu abantu basanzwe canke abagwiza tunga baba batanze nk'ingwati mu banki n'iryo ku mwami mu 1926 abashinga amateka n'abakenguza amateka basaba leta y'u Burundi kunyarutsa impinyanyuro y'iryo tegeko ivyinshi ku ino nkuru na mugenzi wacu Eloje Wirikaneza.
Icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka Gatonde Rwasa niwe yatanguye kwerekana amakenga afite kuri iryo tegeko.
Ubushikiranganje bujejwe ubutungane nagomba kureka kubusaba urabe ingene bwofasha abanyagihugu bari mu matati n'amabanki. Kubera yuko abanyagihugu bari itudomba ko kenshi amabanki abahotora yisunze ingingo y'umwami yo mu 1996 kandi hagati aho hashobora kuba hariho ayandi mategeko yagiye arabaho mashasha ugasanga umuntu arafise ideni y'ibanki nibyo ariyishura ku mbure mu mikoro make ashobora kuronka ariko banki igashaka gucisha hayo ikagurisha ibyiwe ndamwumva bagirije ibyamunara numva nindondwe hari haba ariko barakomindura nkamwe nuko ko byo bari muri iyo situation nyabona yakoba wacegera cyo mukuru w'igihugu mufashanye n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane kugira ngo ayo matati hagati y'abanyagihugu n'amabanke atore umuti atawukunitse kandi atawotoye abandi.
Ekana Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka asanga rwasavuze hageze
nagira sabe itegeko nyakuba wacegera cambere cyo mukuru w'inama nshingamateka yavuze nyakuba mushikiranganje w'ubutungane arifate nkankama kuko baravuga ko tuko dukurikiza itegeko ry'umwami ryo mu 1926 none umuntu uyo bari karahotugwa no munsi ni itegeko ry'1926 hariho amanama nshingamateka yagiye arakurikirana twebwe turi hano mwumva uyo muntu uyo bakazira iki inzu yiwe ikagurishwa ngo ntiyagire icuvuga kandi hariho ukuntu twinyanyura amategeko mu buryo bwa none aho tugeza ibintu bigeze kugira ngo yaba iyo banki yabo umwene gihugu ntaho togwe nico tubireyeho nico badutore turasaba rero ko ibyo bintu biba byihuta babikora kugira ngo koko abene gihugu duserukira borohekwe nibaza yuko byobanguka kugira ngo ayo mategeko aremereye ari ku bitugu bya bene gihugu aremereye dushobore kuyiga byo kugurisha amazu icamunara byaharawe cyane mu kino gihe
abandi baserukira abanyagihugu nabo mbere batanga uturorero
ubugira kabiri nashaka kungana ku cyumviro cyashikirizo kijanye n'abadandaza n'abandi bafitanye amatati n'amabanki kubijanye n'igurishwa ry'amazu yabo abagize ingwati n'imitayi babarafashe aha hariho ugororero butaribuke aho usanga bene amazu babandanya bariha mugabo ugasanga amasentara bijejwe imanda zicitse nizo kugurisha cyamunara ayo mazu bo biraba turashaka gutanga akarorero inzu yuwitwa Sindayihebura Salvatore turazi neza yuko hariho amasezerano bagiriraniye ni banki mugabo naho ibyo biruko inzu igashyirwa ku rutonde izogurishwa.
Icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aratahura ayo makenga yose akanizeza ko agiye gutorwa umuti.
Ari ikintu gihe bavuze cyerekeye amabanki, amadeni y'amabanki. Mbere hari itegeko ngaha uzokwiga ngaha rijyanye n'ibyo by'amabanki kuko kugira ngo tubisubiremo ugasanga amategeko ya kera aracadukurikirana. Nibaza yuko muzoronka icyo muvuze ko hariyo dosiye yashikirijwe y'umuntu Sindayihebura Salvatore Bonayironse kete mu minsi iheze. Mugabo nkironke kete naca numva amatelefoni menshi cyane rwose.
Icho kibazo ishirahamwe ry'abagwiza tunga mu Burundi Yakobo ishimishwa no kubona inzego z'igihugu zigihagurukiye. Antoine Muzaneza mukuru wa Yakobo.
Nukuri ikiciyumviro kije hageze mbere no vuga yuko no guteba cyari cyaratevye kuko haciye imyaka irenga 10 n'iyindi twebwe ico cyumviro twaragishikirije twaravuganye cyane n'amabanki n'iryo tegeko nukuri kubona uyu munsi bashinga amateka bavyiyumviriye n'agahimbagwe bose. Twaranditse amakete menshi igihe kinini kugira ngo turabe yuko iryo tegeko ni itegeko rya kera rishaje twararivuze ko twaranditse hanyuma uyu munsi turanezerewe cyane nk'abagwiza tunga kumva iryo tegeko inama nshinga amateka leta y'u Burundi na cyane cyari cyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu kubona iryo tegeko yarifashe mu ntoki.
Aya makenga shizwe habona mu gihe aheruka gutorwa itegeko rishasha rigenga amabanki mu Burundi. Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Hakoze Eloje wiri kaneza tumenyeshe rero yuko ico kibazo co kugurisha icamunara ibintu bitandukanye bavyatanzwe ko ingwati n'abantu canke abadandaza abo bashinga amateka bakigarutse ko kuno wa gatatu mu namashinga amateka igihe icegera cambere c'umukuru w'igihugu yari ngaho mu namashinga amateka kwerekana ivyo ubushikiranganje bukukira ibiro vyiwe bwaranguye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, imiryango 21 n'umwe yasamburiwe amazu ku mutumba Gasenyi muri komune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura isaba ahariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu babandanya basaba kuronswa imizibukiro. Inkuru ikirakurikirwa n'umenyesha makuru wa Evariste Nziko Banyanka. Evariste, abo banyagihugu babandanya basaba imizibukiro bari barayemerewe?
Abanyagihugu bariko basaba imizibukiro ntayo bari baremerewe biturutse ko amafaranga yatanzwe ngaho mu Gasenyi ka Mutimbuzi yo batashikiriye abari bahafitiye amatongo ahantu ho gradiane yuko ku mahegitari 40 yasize gutangirwa imizibukiro. Hariho rero hegitari zitatu imizibukiro itashikiriye abanyagihugu, bikavugwa yuko iyo mizibukiro yo bayibwe yanyurujwe n'abari bajejwe kuyitanga muri kino gihe batatu muri bo bafungiwe mu ibohero rya Mpimba. Abanyagihugu ntibigeze bemererwa imizibukiro gushika no munsi, ariko bo babandanya bayisaba n'ubwo ubushikiranganje buvuga yuko ikibazo cyabo kiriko kirigwa bariko baragicengera hino.
Icyo kibazo kiri mu minwe yande kigeze hino ne Gavariste
uno munsi ubushikiranganje bw'ibidukikije buri kura ku ico kibazo bukavuga yuko kiri mu minwe y'ubutungane, ariko abanyagihugu bakavuga bati twebwe nta butungane twituye, bakavuga bati ni leta yafungishije abakozi bayo batashikirije imizibukiro abanyagihugu. Abanyagihugu bakaguma bataka ubushikiranganje bw'ibidukikije nabwo bukavuga buti turindiriye ingingo y'ubutungane.
Muri make aba banyagihugu kugeza ino saha bari bakaba babayeho gute?
Muri make uno munsi abanyagihugu bari ko bubaka amazu, mbere bamwe barimo amazi no kuyinjira amazu ya kijyambere yahavuye asambugwa. Uno munsi bamwe bavuga yuko basembereye mu mihana yo mu micungararo yaho mu Gasenyi, hano vuga nko muzacarama no muzakamenge na Gihosha, ariko hariho bamwe mu batari bishoboye bagumye aho mu Gasenyi. Uno munsi baba mutuzu tw'ibyatsi bazingaguye bakavuga bati imvura iraguye, imvura iratasuye, ntitugira cefu ca ruguru. Bahaguma basaba bati nitunganirizwe uburaro turonke aho dukika umusaya.
Urakoze cane gose Evariste Nziko Banyanka, utwemere ko iyo nkuru za kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze, turasubiye.
Ejo gya Amerika muratwumva gatano kuri gatano umwe mutumva muri Rumonge bamwe mu bakenyezi muri commune Bugarama y'intara ya Rumonge bari ipfumbereje inyuma yaho abajeje intwaro babafatiye ingingo yo kubabuza gusubira kuja gutekera ibifungurwa abarovyi ku kiyaga Tanganyika igituma bifumbereje muracumva mu nkuru umunyamakuru wacu mu Rumonge anayivirankunda
Ushitse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku mutumba wa Magara ya mbere ubona uruja n'uruza rw'imisore n'abagabo bariko barakinjika ifungurwa zitandukanye zigizwe n'ubugari bw'ibigori indagara hamwe n'imikeke nkuko babitwibwirira akaba ari byo biza kuribwa n'abarovyi ico gikogwa cyo gukinjikira abarovyi imisi heze cyagirwa n'abigene cyangwa abakenyezi ubu bafise umwihebu rudasanzwe umva z'uko haheze ubuzibiri abajetwe intwaro mu ntara ya Rumonge basohoye itegeko ribihanikiriza kudahirahira gusubira kuja mu migwi yo gukinjikira imfungurwa z'abarovyi aho ku kiyaga Elena Ndayisenga n'umwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
je navyakiye nabi kuko jawe wenda umufakazi nafakaye mfise abana babiri cyukuri je ndubandanya je Elena nicaye mfakaye imyaka itandatu haza uwabo n'umugabo wanje w'umuhisi arancura amaze kunchura antana inda ya mezi atanu kuburyo bamaze guhagarika aka kazi k'ubupishi jewe nta buryo nzoba ndonse bwo kwigisha ya mafuvye kanacinda umwana ntibashobye kumwirukana minivare ndayikura ari uko ndonse aka kazi k'ipishi nziye gukora umuntu aba yampaye akazi wa mwana akabandanya ishuri
iyo ngingo isa nuko itabonwa kumwe n'abagabo ubwabo bamwe bati abakenyezi bahora bataha basumiye umuryango maze abana bakaronkera koyoko mukuronka ico bashira mu nda abandi nabati ije hageze kuko abakenyezi bahora barenga ibigo inyuma y'ibikogwa byo gukinzikira abarovyi Tarsisi niyo nkuru we aratanga izindi siguro zituma kenguruka iyo ngingo
abagore baza guteka ngaho abavuga nibatahe nibatahe muhira iyumviye nkubu umugore wawe araje muhira aho wari mikeke ibiri cyane nawe muhira umusumi bijumu nibiharage ntavyajya cyo gushika n'amasaha n'umugore wanje twaravanye kubera umugore yagiye nubwehe burasiga umutwe n'amasaha onshiye sinzi ukuntu nabivuga none muhira wewe watetse ibiharage azobikurira aje ari inyama wamubuza kuza ngaha ni ngorane aca yemera kwa akahukana
naho biruko abakenyezi ubwabo bitakambira kwiyo ngingo yo kubahagarika gukinjikira abarovyi bitari gufatirwa bose muri rusangi ikimenyamenya nuko harabaza muri ivyo bikogwa babigiye inama nabo bubakanye Salimandu w'Imana akavuga ati
rero gihe umugore n'umugabo bumvikanye bakumvikana koko sanga urugo rwabo bareza abana neza kuko ubuzima bw'iki gihe buragoye suko umuntu yokora ukizera yuko umuntu w'umugabo ari wazogusumira wenyene kandi na wewe ukomeye n'ukuvuga yuko ucufata na wewe umuntu w'umukenyezi ukaraba akazi kushoboye kugira muronke ngene murera babana mwaronka
imwe mumvo yatumye buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana afata ingingo yo kubuza abakenyezi kudasubira gukinjikira abarovyi nuko gushika uno munsi ibice 60% z'ingo zubatse zimaze gusambuka ivyo rero bikagirwa n'abarovyi batwara abagore babandi kandi baba bazi yuko bafise abagabo babonye zina ico bikoze ifatwa giyo ngingo byarihuse nkuko bamwe mu ndongozi z'amashira hamwe aharanira gateka k'abakenyezi zivuga Cecile Mubindi numuhuza bikogwa mu runani kafobe
nibisanzwe cyane kusanga hari imigu y'abakenyezi ihari ibatekera rero bazusaho cyari kiri kubona abakenyezi babikora abarongozi mu ntara barakwiye kubanza kwicarana nabo bakenyezi bakaganira icyo kibazo bakagica hirya no hino bakaraba vyukuri ko ivyo bintu bitegwa nuko aribo bagiye kubagaburira bagiye kubatekera bakaguma bakora kuko igari aba bagiye kuronderera abana babo nico ikibazo bagiye bakicara hamwe bakaraba ingene biri ko birakogwa n'ingene byo uringanizwe
tumenyeshe ko gushika uno munsi abakenyezi bababa ibihumbi bibiri n'amajana umunani aribo baharugwako bari basanzwe bakora ako kazi ko gukinjikira barovyi ku kiyaga Tanganyika. Amakuru dukura muri abo bakenyezi akemeza ko mu gihe atacokorwa kugira ngo baronke aho babandanya bisumamwo, nyabuna bazohava badukana ingeso yo kudandaza umubiri bikitsa gahumbezi. Ivyo navyo kugabo bikazotuma n'ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka nka sida zirandagata mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi ry'Amerika.
Arakoze gose mugenzi wacu Alain Yves Irankunda mu ntara ya Rumonge. Akabe nawe duce dusozera ko ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Nshuti bakunze b'Ijwi ry'Amerika, mwabanye natwe, tubashimire. Innocent Kimenyi na Diane Nahazwe tuifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu. Tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.